nzamba
nzambira samirana
amakuru na Pierre Gahungu
turi kwa 2027 ruheshi umwaka wa 2026 sangwe kaze nshuti namwe bakunzi baradio inzamba agateka kawe mu makuru twateguriye naye kaza kwagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira umuhari iteka uheruka gusohora urwandiko aho ugaragaza igwirirana ry'abafungwa mu mabohero atandukanye ari mu gihugu cy'u Burundi aho nko mu ibohero rya Rumonge cyari ritegekanijwe kwakira abafungwa amajana 8 igisigiri cy'abariyo cyari kirenga 1600 muri uku kwezi kwa ruheshi na y'akababaro ni kenshi mu banyagihugu muri komini Kirundo mu ntara ya Butanyerera bagiriza ubutwara zone Kirundo kubatoza amafaranga avuga ko ari agatabo k'ibikorwa rusangi ibyo bakavuga ko ataho byanditse mu mategeko urunani Sefora Rushanago ngo ruriyamiriza umugambi wo kuzura ibisigarira by'uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Melchior Ndadaye urunani rukabona ko ibyo bica kubiri n'akahise nk'imico vy'u Burundi iyo yari incamake ido ni ido ryana makuru ni mukanyisase
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kwa ikaze murano makuru tugira duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu umuhari iteka urahagaritswe umutima nuko ibintu byifashe mu bijanye n'uburenganzira bw'abanyororo mu mabohero atandukanye mu Burundi mu rwandiko riheruka gusohora iryo shyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu rihamagarira ubutegetsi kongereza ingufu kugira agateka k'abanyororo kubahirizwe Jean Baptiste Bireha abidushikireko
nuko umuhari iteka bivuga ngo ibohero rya Rumonge rizwi kandi ku izina rya Murembe rifise ikibazo gikomeye cigwirana ry'abapfungwa iryo bohero rifise ubushobozi bwo kwakira abantu amajana 8 ariko gushika kwa 25 ruheshi 2026 ryari ribarizwamo abantu 1620 ni ukuvuga ibice 22 n'ibice 5 ku ijana iryo shirahamwe rikavuga ko umwaka umwe imbere yaho abapfungwa bari 1384 bangana n'ibice 173 ku ijana by'ubushobozi bw'iryo bohero muhari iteka uvuga ko iryo gwirirana ry'abapfungwa mu mabohero rituma ubuzima bwabo bugorana cyane cyane ku bijanye no kuronka ibifungurwa ubuvuzi amazi meza hamwe n'ibyo kuryama ko nk'uko amakuru rige iteka ifise abivuga bamwe mu bapfungwa baronka ifunguro rimwe gusa ku munsi rigizwe ahanini n'ibiharage n'umutsima w'ibigori ibi bibonwa nk'ibidakwiriye kugira ngo baronke ingaburo zikenewe ku bijanye n'amagara y'abantu bigiteka yemeza ko abapfungwa bagwaye bagira ingorane zo kuronka ubuvuzi n'imiti bakeneye naho muri iryo bohero hari abaforoma iryo shirahamwe rivuga kandi ko hari ubukene bw'ibikoresho by'ubuvuzi hamwe n'uko abapfungwa baronka imisegetera ibyo bikaba bishobora kubashira mu kaga ko kwandura indwara nka malaria kubera ibyo byose rigiteka igasaba umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu sendihashe kongereza ingendo mu mahero kugira ngo umenye neza uko ibintu byifashe no kugira uvugire abanyororo ku nzego zibijejwe igasaba kandi umushikirizo manza mukuru wa Repubulika hamwe n'ubuyobozi bw'amabohero gufata ingingo zihuta kugira bagabanye ubwinshi bw'abapfungwa no kubahiriza uburenganzira bwabo.
Jean-Baptiste Bireha urakenuye nayo mu ntara ya Butanyerera imidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri zone Kirundo komine Kirundo imva nyamukuru ngo nuburongoye zone waho amazi minsi abatoza amafaranga avuga ko arayo kuguruduka yitwa ibikorwa rusangi bakavuga ko ataho byanditswe ko utudukaye tugugwa mbere akaba ari ndadushasha inkuru tuyibaze mugenzi wacu Julien Muzinga.
Nuko bishikirizwa nabo banyagihugu bo muri komine Kirundo bavuga ko iyo ngingo yafashwe na chef de quartier waho mukandanga ibabangamiye cyane bavuga ko utwo dukaye atahantu namwe badukoresha mu ntara yose babandanya banavuga ko iyo nabikoze izindi nzego zimukuriye atana kimwe zizi bakabona rero ko ari ugushaka kubasahura utwabo
aho wacu ku mahoro chef de quartier amaze iminsi yaradukanye ibintu two kwitakora ubusuma ntahantu na hamwe biri ku birakogwa aheruka gushyiraho agatabo wanyene yise ngo nakibuka kwa rusange acashiraho n'itege kuri muhana utegerezwa kukagura agashiraho n'igiciro cy'ibihumbi bibiri ku nzu ku nzu imyaka tumaze dukora ibikorwa rusange nta munsi nimwe mu twigeze twumva ibi bintu ni hehe handi bikorwa muri iki gihugu abantu turasabye dushimitse izindi ndongozi zimukuriye mu kazi ko zufata ingingo yo guhagarika ibijyanye n'aka gatabo kuko nuko dusahura natwe ubukene buraturembeje.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone mu staneri wa komine Kirundo kugira ngo agire icyo ashikirije kuri inyifato ya chef de quartier ku mahoro turamukena.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko twari twabiciye kubasonga mu makuru yacu y'ejo urunani ruhurikiyemo abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi Sefo Harusha ruriyemeriza umugambi wa leta wo kuzura no gushyira mu kindi kibanza ibisigarira by'umuhisi Melchior Ndadaye yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Urunani Sefo Harusha ruvuga ko uwo mugambi wa leta ariko sari komeye cyane kandi riteye kubiri n'akahise n'imico by'abarundi ubwo runani rugasaba rushimitse ko hoba ibiganiro bidakumira kuri ico kibazo kuko iyo ngingo ngo yafashwe abo vyega bose batagishijwe inama. Tuteka amatwi Jean Bosco Rwigemera icegera c'umukuru runani Sefo Harusha.
Twebwe muri Sefo Harusha tubona ko uyu mugambi ariko sari komeye cane mu mateka no muri politike y'u Burundi nta mpamvu n'imwe yumvikana yo tuma bazura ibisigarira vya prezida Melchior Ndadaye n'abandi banyenicubahiro bari kumwe hajya bahambwe. Ibyo rero turabivuga kubera umugambi wabo leta ishyira imbere ngo ni ukugomba kubaka inzu y'imico n'akaranga ntibifashe gute kubera yuko iyo nzu y'imico n'akaranga irashobora kubakwa hajya nyene ataco bononye ataco bakoze kuri izo mva zikagumaho ahubwo mbere icyo kibanza kikahabwa agaciro ku buryo kiba ikibanza cyo tuma hagendegwa cyane nazanje nzu zigendera Burundi zikamenya bimwe mu mateka yaranze igihugu cacu. President Melchior Ndadaye si umuntu asanzwe mu mateka y'u Burundi yabaye ikimenyetso gikomeye mu ntwaro rusange demokrasi. U Burundi rero n'imico y'abarundi situnga ry'ubutegetsi buriho uno munsi amateka y'u Burundi situnga rya leta canke umugambwe uri ku butegetsi ntawo kubaka kazoza keza k'igihugu mu guhungabanya iteka n'ituze ry'abatuvuyemo banditse amateka y'ico gihugu. Nico gituma duhamagarira leta aho gukora icyo gikorwa yuko ahubwo ubotunganya ibiganiro byo kujya inama n'ingingo nk'uko bitegekanywa n'amasezerano yarusha y'amahoro mu kunywanisha abarundi. Icyo kibazo kikigwa neza ndashimitse gose ku bwa Sefo Harusha turabona yuko gufata ibisigarira gufata izomba bakazisambura biratandukanye n'imico y'abarundi mbere bishobora gusiga ibikomere mu bantu benshi mu barundi benshi
yari Jean Bosco Rwigemera icegera cy'umukuru w'urunani Sefo Harusha nk'uko byarimo ku minsi yose ya gatandatu ubu ni bamwanya wo gukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukabishikirizwa na Bertrand ngenda kuri yo
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Mwana mtume sa mdukuli kie kazo imura na makuru ya nitukini Nini makuru bitandukanye ku Burundi Tangulia na makuru kubia nitukini kini makuru SOS Media Burundi Awa kivuga kubibazo bihanze abarimyi b'umuceri muri Mpanda ni mu ntara ya Bujumbura Abarimyi baragabisha kwikena ry'amazi rigaramiye imirima yabo n'umwimbu muri kino gihe cirima kubwabo igice cy'amahegitari agera kuri 20 nico gishobora gutanga umwimbu Abarimyi bavuga ko byavuye kwigabanuka ry'amazi yo mu ruzi gifugwe ari nayo bakoresha kurundi ruhande nago bakavuga ko biva kwitango ry'amazi nabi bagiriza bamwe mu bonera kureza umugambo Senate FTD kwa amazi bayaha bamwe mu barimyi hisunze kamwe nawo mama ku ruhande gwishira hamwe SRDI imbo baremeza ibyo bibazo ko bihari by'amazi bakabona ku bwa mbere arabajeje intwaro bari bakwiye kubitorera umuti abarimyi bo basaba ko hajaho ingingo zihuta zofasha kugira amazi ashikire bose Tuna nizo kinyamakuru iwacu kigaruka ku mafaranga azokoreshwa na leta mu mwaka wa 2026 ushira uyumbi na 2027 aya mafaranga ategekanya kwiyongera ku 40% kugira ashikwe kwihangira ry'imiliyaridi 2007 izo bikaba biteye amakenga ku hazova aya mafaranga hamwe leta yobishaka gushika ku iterambere gihuse biciye mu kwegeranya amafaranga ava mu gihugu bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi babona ko leta izo yaronderera mu makori mu kurishira mu rikome gabirufiri abona ko aya mafaranga leta irondera ari nk'umuzi wibuye abona ko amakori yarasanzwe ari menshi mu miryango leta ikaba nayo itakironka amafaranga ava hanze kubera ibibazo by'intwaro ibereye ku rundi ruhande wize by'ubutunzi Jean Denzako abona ko ibyo byifuzo bya leta bishobora kuremera cyane umunyagihugu biciye mu makori na rijya ibintu byose byankenerwa byaduze ibiciro n'ubutunzi bw'igihugu bugezaho umwansi ashaka Tugaruke ikinyamakuru SOS Media Burundi cyandika ku makenga y'abarovyi mu kajaga ni ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hafi y'urubibe n'igihugu cya Congo bafise amakenga y'uko umugera wa Ebola ushobora kuminjirana biturutse ku byo bahanana ku munsi n'abagenzi babo muri Congo abanyagihugu bavuga ko basanganywe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi meza amasoko yose y'amazi akaba yarononeka biturutse ku mazi ya Tanganyika yaduze ibica bigorana mu kubahiriza amabwirizwa ajanye n'isuku n'abategetsi baremesha ku ingingo zo gukinga zafashwe bihagije harimo no kurungika imigwi y'abaganga bakorera ku mupaka abanyagihugu bavuga ko izo ngingo zidahagije kuko bitagaragara ku rubuga basaba ko hukongerezwa ingingo zo gupima no kubaha amazi meza kugira ngo uwo mugera ntubinjirane Dusozera n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri inkuru ijanye n'inkino yanditswe n'ikinyamakuru Burundi Echo leta ibandanye yiteguro kugira yubake ikibuga cy'akarorero bita Arena kizoba kigenewe kwakira amarushanwa y'imipira y'amaboko basketball volleyball na handball eka n'izindi nkino zikinigwa mu bibuga vyugaye kugumushikiranganje ubutunzi bwa leta Ndikumana ikoni genewe ico bikorwa yaruguruwe mu banki nkuru y'igihugu ikaba imaze kwakira amafaranga ya mbere agera ku miliyaridi 6 zavuye ku bafasha u Burundi ibikorwa byo kwimura abo ba mu kibanza kizokubakwamwo ico kibuga hafi ya stade Intwari ngo byaratanguye kugira ibikorwa bizotangure ku mugaragaro Mushikiranganje akaba amenyesha ko amafaranga azokora muri ico gikorwa atazoba amafaranga leta itekanya gukoresha mu mwaka wa 2026 shiru w'ibihumbi 2027 ariko bazova mu ntererano ku babyifuza nk'uko Stade Intwari yubatswe niko iyo nkuru dushe dusozera kano ku makuru yanditswe n'inyamakuru bitandukanye ku Burundi mwakoze kudukurikira na utaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Nino kuri ivyo vyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, duce tusozerera amakuru twari twateguriye kuri uno wa gatandatu. Nakoze mwebwe mwese abaduteze yompi, bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya. Kwari kumwe na Pierre Gahungu kuri mikro, kandi ndabipfurije weekend nziza na ubutaha.